ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinundi mu Kinyarwanda. Mbere neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Muri kumwe na Federica Mukiza.
Babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigaranye kuba tariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utunze.
Uyo ni umurundi kazi yatabutse yavuye mu kampi uwo akaba ari muri komine Nyanzamu mu ntara ya Makamba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abagabo bitabiriye umugambi w'irondoka hamwe n'ivyo bavuga kuri uyu mugambi, hamwe n'inkuru y'abanyagihugu muri komine Kayanza basaba muzibukiro. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Muri komine Nyanzaraka mu bumanuko bw'u Burundi, abarundi bahungutse inyuma y'umwaka 2015 basaba leta kubitaho mu buzima budashemeye babayemo. Bamwe muri bo bavuga ko badatekaniwe kuko hari basangwa bababwira ko batari bahunze ahubwo ngo bari bataye igihugu. Ni inkuru ya Christine Munezero, umumenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika imakamba mu Burundi.
Nifashe ku kishyira hamwe cyo dufata mu nda n'ubuzima bwacu buracuragirika ntitubare ukuntu buhagarara neza.
Aho muri zone Muyange, imwe mu mazone ya komine Nyanzarake, abahungutse barashimishwa n'uko bagarutse mu Burundi kuko mu gihugu cya Tanzania aho bari barahungiye ubuzima butari bushemeye. Ariko rero kuri bamwe umwizero bazananye ko bagiye kubaho neza n'imiryango usa n'uwatakaye. Ubukene n'itotezwa rya bamwe mu basangwa rituma abo bahungutse biyumva nk'abakosheje kubona barahunze. Happiness ni umuvyeyi w'abana indwi asanzwe baho muri zone ya Muyange.
Tukiza baradusanga no kumupaka kudutegera bakatubwira muraje mu gihugu cacu tugiye kubakurikirana. Aba banyi canka basigaye mu gihugu baca babandanya baducokora mwe mwari mwagiye gukora iki nyume mwaguma ngaha. Nk'ubu babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigaranye kuba tariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utumze kandi twavuye hakurya tuvuze ati turatashe iwacu.
Adestina ni umusangwa waho muri zone Muyange nyene, kubwiwe nta wahungutse atoteza ariko ntahakana ko hari abandi basangwa babigira, agasaba ko bofatwa nk'abandi barundi.
Twaranezerwa no kuba barahungutse kuko nabo nyene ni bene gihugu sindabatoteza sindimo. Igituma babatoteza sikindi umva babakoma bavuga ngo nta kungene bari gutanga igihugu ngo bagahunga Tanzania, ariyo mpamvu ngo badakwiye kuronka agafashanya. Niko bayivuga. Mu bisanzwe barakwiye kuronka kuko ubuzima bafise si bwiza.
Abo bahungutse baratumwikomo kubajejwe intwaro bandika basangwa mu gihe haba habonetse imfashanyo igenewe abahungutse. Bano bakenyezi bemeza ko bimaze kuba inshuro zitari nke.
Kuva duhungutse nta n'ikintu kiraza, n'abantu tuba tubonetse abakuru bacu ntibagenda batuturabisizeko. Abandi twegwa bahungutse batubwira ngo yuwe n'ingizoza ngo hanyuma ngo ibamenye.
Ninde bibabwiye?
Abakuru. Oya nitubesa nta n'ikintu niki turaro. Bari geze kuzana imbuto yabahungutse. Yatsironka abasangwa.
Cyonyene.
Ngizeza yuko kandi aho ati yo note ya 5 ya 10 ukayibura
ndetse
nagiwa wirafuse.
Ndibarikiye.
Twegwa basangwa badukoma gusa ngo twatwataye igihugu. Kwebwe tukicara uko izifashanye ziya tukumva ngo ishyirahamwe kanaka riraje gufasha abahungutse mugabo atahungutse nibo babironka bakaca batubwira ngo mweho ni mwari mwataye igihugu ngo haronka batahunze.
Abo bajeje intwaro bajyamo ku rutoki nabo bahungutse barahakana ko ata amafaranga batangisha kugira ngo bashire ku rutonde uhabwa imfashanyo. Nyanzwi Nestor, umwe mu barongoye umutumba Muyange, avuga ko ababagiriza ko babakumira ari ukutamenya.
Nk'icyo bavuze ati hari aho babonamo abasangwa, kenshi hariho amashyirahamwe akunda kuza kuraba barya abantu batishoboye. Hari abavuga ati uno munsi bakeneye ko bandikwa abasangwa batishoboye kugira ngo nabo babagarukire ko nk'abya bantu usanga ari abapfakazi, banyamwema n'abandi. Rero nk'iyo babonye hari usabo ucumenga ivyo bari bakenewe cyace bihabwa abasanga mu gizo bakenewe ntizigera bihabwa abasanga kwero umuntu atafite ryo rupapuro bayarahungukiye mwaba abantu ntaronkamo cyo gituma tamahera dushobora kubasaba
mu gihe biboneka ko bari mu bukene aba bahunguke bo muri zone ya Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba barifuza amashira hamwe yubafasha kuronka ingurane kugira baronke imitahe mu kurindira abenshi baba baracingero mu mirima y'abarundi tubamenyesha ko komine Nyanzarake ari ya mbere mu ntara ya Makamba yakira abarundi benshi bahunguka na cyane cyane bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva uyu mwaka w'2019 utanguye iyo komine imaze kwakira abahungutse n'indwi na 22 ku 300 140 bahungutse bashikira mu ntara ya Makamba bakaba arabafashijwe na leta z'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe impunzi HCR muri komine Nyanzarake Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
urakoze Christy bamwe mu bagabo bitabiriye umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza biciye mu buryo bwo kwifungisha kubyara burundu bavuga ko byabagiriye ingaruka mbi yo kutarangura neza amabanga yabubatse n'inkuru ya Jean Bosco ndarurinze umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundo mu Burundi
abenshi mu bagabo bavuga ko uburyo bwo kwifungisha burundu bwabaguye nabi bari mu bitabiriye isekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata kirondoka rijyanye n'amagara meza mu mwaka w'2016 abaganiriye n'ijwi rya Amerika baravuga icyo banegura ubwo buryo
bamaze kunkora umugongo siniyegura ibyo byose rero bigatuma umengo bipfa kuri ako kantana twagiye kwikingiza ndabuja bugozi baduhambirije turiyaga ugukora umuntu arakora ariko umuntu abikora rimwe mu ndwi ntasubira impaka y'indwi inde guhera
nk'inota naho ndagikorera ko si kubigenda nawe urankora ituro zibiri mu ijoro ni turi imwe naho nyene nta n'ikintu na kimwe numvamo none bumva ubuzima bwanjye barabusinzikaje
naho biruko hari urundi ruhande rwabo bushingira intahe
ego je no kuri nta kibazo kuko niyo ngeze mu rugo jewe ubwo nyene n'umudamu we wanje umubwiye ko bamfunze burundu yo nakurega kuko hari uno ugeze kumubwira mu mezi acamu twara mu nta ati umugabo wanje ntakonye kuko ntigeze amenye na kimwe hayi mubwiye nawe na je ubwanje yaranse kubyemera
turabona kuko se novuga ngo biranka dukora nkuko twahora tubikora je umugabo wanje ntangorane nimwe na wafise kumurira goma ufise
uyu mugabo ari mu bashingira intahe ubwo buryo kwatacho bwamwononeye we yibaza ko abo bigora babitegwa n'ubusaza
hariho abantu bamwe bagiye babikorera bashaje bari basanzwe bafite imisemburo mike hari n'abatari bashaje n'abari basufite imisemburo mike bijya birabaho mu bantu bakiri bato mba rero bamaze kubikora n'ingombwa yuko atobora ikintu gihinduka
kuri ico kibazo twituye ibiro by'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu kurondera umuco ivyo biro vyaduhaye muganga Arumere Twizera Imana umwe mu baganga bakorera mu Kirundo yanonosoye uburyo bwo kwifungisha burundu muganga Armel abanza kudusigurira uko bakora ububituye
turafata uturingoti dutwara imbuto turi mu matenga twita canard de fer uwo mugabo afite amatenga tubiri niyo mbona canard de fer n'izibiri tuturingoti ni tubiri tukadufata bwawe turamutera ikinya kugira ntababare ushobora kudushikira nta kindi na kimwe umuntu akora atari kudutora ukatuboha hamoka kuducacura kandi iyo uburyo bwagenze neza wakoze neza nta n'amaraso hamuhejeje we uca wugara ahantu ucana na gatoro gatonyi na kano komere gatonyi kenshi inyuma y'iminsi itatu kaba gakize kugira ngo ntasubire uburyo bukora neza na neza inyuma y'amezi atatu inyuma y'amezi tumusabe wacu akoresha agafuko rero kugira ngo izo wasigaye muri utwo turingoti zihere zose izo mbuto zasigaye mu zubana zihere zose hama inyuma y'amezi atatu twatwizera yuko atashobora kudusaba kubyara
uwo muganga ati aba bavuga ko bwabateye ikibazo boronderera handi
sinibaza ko ari byo kuko nta kintu na kimwe turabye ingene tubukora ngo tuma mubuza kurangwa mugaye wubatse nibaza yuko abasanganywe ibindi bibazo kuko benshi abo twaganiriye mu nyuma baravuga yuko ahubwo bigenda neza cyane basumbiriza nuko bari bameze imbere abo ni bamwe mu bafaso ni babo twashobora kuganira inyuma yabo basabye kuduha ubuhamya tuko turabaza ingene imbere yuko abagabo babo tubafunga burundu n'inyuma ingene imibonano yagira genda benshi batubwiye yuko byagiye byiyongera basumbiriza uko bakora ubwa mbere.
Imbere yo gufunga umugabo burundu, muganga Twizera Imana avuga ko hari ibitari bike bihweza ko ababituye bakwije mu nyuma abubakanye bagatera umukono ku rwandiko gwemeza ko bavyumvikanye ko ibi birafasha iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye nkuko uyu mugabo avyemeza.
Urabona iyo uri ku mugore umukenyezi wiwawe kandi ibyo bintu mwamara biragananye no kuvuga si kimwe n'ukuntu wowe wari imeze rya rero umugore aca yihangana kuko mwamwagiye mu inama.
Muganga Armelle Twizera Imana ahamagarira ababa bagize ibibazo inyuma yo gukogwa kwitura abaganga babegereye kugira abafashe kubitorera inyishu hakiri kare. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 2 4 1 9 3 1. Turagutumiye.
Mu ntara ya Kayanza muri ku Burundi, abanyagigo muri komine Kayanza zone Murima bariko barasaba umuzibukiro nkuko mugenzi wacu Fidelite ishatse bitubwira.
Ikiringo kirenga umwaka kiraheze, imiryango irenga 200 yo muri zone Murima yiteze inshumbusho ariko amaso ahera mu nzira.
Bugere harageze aho baza kutwandika ati abantu batonona imirima tugire tubandike kugira tuza turabakana. Ko bafasha kukubera ibintu byabo byononekaye. Twarabahaye byangombwa byose n'uburanga muntu turaba.
Baratwanditse bamaze kutwandika yuko bazoduha umuzibukiro waho hantu. Bacishije umuserege. Ubwo rero twarateye ko nibikumu. Ubu rero tumaze nk'umwaka wose uraheze ntacyo baratubwiye.
None rero twasaba hamwebwe mushiki imbere mukatubariza abo bantu bacu badufitiye akateni kabisa bakakatuzanira tukwariana amateni.
Ibikorwa byo kwegereza amazi meza abanyagihugu muri komine ya Kayanza byatumye mu mirima iyo miryango irenga 200 hacwa imiserege ijanye imiringoti y'amazi meza. Ibiterwa byari muri iyo mirima birahoronekarira.
Iryo shirahamwe ry'abashinwa ryaraje ryashaje mu mirima yacu. Nka jewe banyononeye ibintu byinshi mugabane iterambere. Hariho urubingo, hariho ibijumbo, hariho ibiti. Ni nateragiye mu murima baranduye ibintu byinshi.
Iwanje batwaye ibiti 15 by'imikaratusi. Hariho n'uwitwa Denisa baramutwaye ibiti 30 by'imikaratusi. Hariho n'uwitwa Ntawumvukiye Tarasisi bamuranduriye umurima. Hariho n'uwitwa Manuel bamutwaye ibiti 16 by'imikaratusi.
Ivyononekaye je baranyononereye ibiti 18. Ivyo biti 18 nivyo mbeno byinshi nivyo bakoresheje bakuye ahiwacu nyene.
Ishiramo ry'abashinwa gikorera kora ibyo bikogwa ribicishije kurongoye zone Murima ryatanze isango mu mpera z'umwaka uheze kugira abanyagihugu baje gutora imizibukiro yabo. Ariko rero atariko vyatumye iyo miryango ija mu madeni uyu munsi ntacyo yahanovye.
Chef aduhaye isango burya yasango bukeye twumva ngo yahindutse twamaze kujyana amadeni y'abenegihugu. Kuko nta bantu bari kumva ngo tuzoronka umuzibukiro ngo tubake deni ngo bari twire. Kugera isaha rero twarinde kuba turiha bo duha uko dufaranga turabona. None ubu ba bantu twaririye amadeni nabo bariko baratwishutsa. Ubu turi mu mbisi ndiziheza aba bantu twarira amadeni. Kuko turashonje vyukuri turashonje. Chef de zone tugiye kumubaza agoma tweze umutima.
Umukuru wa zone Murima ntitwashoboye kumuronka. Twegere mu stanire wa komine Kayanza Jean Marie Manirakiza tumubajije yatwiganiye yuko iyo myidogo y'abanyagihugu amaze kuyumva, ariko rero yemeje ko muri bo hari amaze kuronka iyo mizibukiro. Yamara yongera menyesha kandi ko amaze kuronka makuru yemeza ko hariho abatashikiriwe muri iyo mizibukiro, naho biruko avuga ko matohoza agiye gukogwa hanyuma abaronse n'abataronse bamenyekane kongere hatohozwe n'ivyo bononewe uko bingana, gucyo bacha wafasha kwishuza iyo mizibukiro. Muri zone Murima mu ntara ya Kayanza komine Kayanza, Fidelite Ishatse ijuje Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijuje Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bavuga ko ibice hafi 15% kw'ijana by'abubatse bafise ingorane yo kutaronka ibibondo arivyo benshi bita ubugumba. Mugenzi wacu Diane ninahazwe mu kiganiro yagiranye mu kanya na muganga Audace Nsabimana akorera mu gisata gikurikiranira hafi y'abafasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu Burundi, Hôpital Militaire. Baciye irya nino ibishobora gutera ugumba n'ingene umuntu yo vyirinda. Muganga Nsabimana aratangura asigura ryari umuntu ashobora gutangura kwihebura kwa adashobora kurondoka.
Kenyezi n'umugabo wiwe bubakanye aheze nk'imyaka ibiri n'imiburiburi babana neza tane buryo bwo kwikingira imbanyi baba bari ko barakoresha mwe bita mu gifaransa contraception. Iyo rero abo bantu bubakanye bamaze imyaka ishika ibiri atakibondo bararonka, niho duca dutangura kwibaza iyo ngorane y'ubugumba
igishora gutuma ubwo bugumba nica.
Nkuko mubizi harondoka umushinganahe n'umupfasa ni wiwe kuvuga iyo haba ico kibazo hashobora kuba hari ingorane kuri bose canke ingorane ku mukenyezi canke ingorane ku mushinga ntahe. Ariko rero tugiye kuvuga ingorane zishikira umwe wese ngira ntangure ku mukenyezi mu bihe byiza bisanzwe umukenyezi araja mu mihango mu kinya nka hama hageze umunsi kanaka agasabo k'imbuto kakagira urubuto rumwe rusha kitegura kwakira uruto rw'umugabo hama hakavamo ikibondo. Ariko rero haraho bishika ako gasabo kakaba gafite ikibazo canke bivanye nuko inkabuzo zikabura ku gasabo zitameze neza bigashika uwo mukenyezi ntaronke utwo tubuto buri kwezi. Murumva ko bitokunda ko havamo gusama inda. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri arashobora kuba afise utwo tubuto nitwa dusaba tuzana imbuto buri kwezi nk'abandi, ugasanga hariho uduhora duhuza igitereko n'udusabo tw'imbuto. Ni ukuvuga urubuto iyo ruhiye rurakorokera ahantu hama hariho agahora kagwakira bita trompe de falope. Ako gahora rero niko urubuto rucamwo mu ruba rurarindiriye mu rubuto rw'umugabo. Iyo habaye amabanga mpuzabitsina imbuto z'umugabo zije zigasanga ka kabuto kari aho hafi mwako gahora hama hagacavamo ihura ryaho kabuto kiwe nako umugabo hama hakavamo ikibondo akabuto kazavamo ikibondo kakacakaza mu gitereko. Hari gihe yako ako gahora kaba kadakora mu buryo no kwita hari ukuntu kagira amamuvuma sinzi ko ndabyita kuza karanyiganga buke buke. Uko kunyiganga niko gufasha imbuto kwegera aho zategereza kuja no kwegereza akasamwe kwegera mu gitereko. Hari gihe rero bishika utwo tumwe dutuma kamera nk'akanyiganga buke buke bipfa hama utubuto ntitugendagende mu mwako gahora. Hari n'igihe rero usanga ako gahora karazibye ni ca gihe usanga umuntu yagwaye za ngwara bita ama infection ugasanga byarashitse utwo duhora duhuza igitereko n'utwo dusabo tw'imbuto twaravibye. Ingorane igira kangahe
ariko
igitereko ciwe nacyo kitameze neza kirimo nk'ibivimba canke ca kitaremwe neza muri azi umuntu ashobora kugira n'ubumuga bwo hanze bugaragara nk'ukuguru canke ikindi gitereko gishobora kuba kimugaye kidashobora kujamo ikintu canke kikaba kitanariho erega hari habo mubona umwengana nabigeme canke abakenyezi ugasanga ntibafite n'igitereko
batakivukanye ga muganga canke ari uko vyagenze
batakivukanye canke vyarashitse abakagwara bakabopera bimwe bita ingwara zo mu nda ugasanga vyarabaye ngombwa ko bagikuramwo kumva imwe canke iyindi. Ariko hari nabo bishika muri mu kuremwa kwabo ntikihabe sinzi uko nokivuga mu kibundi mugabo hariho ico bita syndrome de Hockitansky usanga umukenyeza adafise igitereko ugasanga mbere n'igihimba kija bita vagin cyangwa igitsina gore ugasanga ntikihari nta kihari
yadafise
nyene
yadafise ico gitereko arabona nk'ibimenyetso bishobora kumutuma yo kwibaza ko ashobora kuvyara imbere ko aja kwa muganga chatse kuvuga nko kuja mu butinyanka n'ibindi mugihicho gitereko
kitikunda kitahari ntibikunda kuko hajya kuja mu butinyanka ni kimenyetso cuko igitereko cy'umuntu cyari cyiteguriye gusama hanyuma ntibikunde hageze iminsi 14 kitasamye indani muri cyo hariho novuga bitava bingora kuvuga mu kirundi mugabo hariho agakushe internet kuvuga ndani hariho akantu gacaga gashwanyagurika kakavamo kakavamo ajya maraso bavye mu kirundi twende ibuka tuciga mu kirundi batwigisha ngo nikubugwa y'ibyateguriwe akabuto kuvuga hagi umuntu yabonye imihango ama ubutinya nkano kuvuga yuko nikimenyetso cyuko atasamye umva rero mu gihe atafite nta ibyo bintu ntivyoshoboka urabyumva
nayo ego imbere ko tuja ku mugabo naho muganga mu nkundire twanze twakire abari ku ma telefone bafise utubazo komego aho herereye hama ikibazo canke intererana
nagira mbaze muganga none iyo umukobwa akutoduti utodu dushobora kwakira urubuto rw'umuganga iyo mu gihe luba rudatubate takikora byogaragara gute ko umukobwa ashobora kujya mu butinyanka
yego trace na eme ku yundi murongo wa telefone eme kazi ego uherere heme mu muji wa Kigali wakoze cyane ni gake turonka abapfasoni iyo tubararonse mu biganiro nk'ibi biraduhimbara cyane nakabazo canke n'intererano kwa muganga
nakabazo amagiraga mbaze iyo umaze igihe nyine urashatse usame wajya kwivuza bakakubwira ngo ufite udusebe kuri trompe hanyuma bakakuvura tugakira birashoboka ko ushobora kugendanira ko n'ubyare
urakoze cyane eme ego muganga mwumvise utubazo twa Romeo hamwe na eme sinzi ko mwobishura
ego murakoze yavuze ngo ngo yutwo duhora duhuze igisabo ni igitereko n'udusabo tuzana imbuto twaze byo kunda gute kwabona ubutinyanka cyo nibaza yuko burya ubutinyanka ntibuva kudusabo tw'imbuto ariko naho igitereko mu kugira kizana ry'amaraso y'ubutinyanka kiba cakabuwe ni na hormone canke no sinzi ko noyita imisemburo canke iki bituma ibituma igihimba cyane akagikora burya kirafisi kigikomanda canke kigitegeka gukora ariko ajya amaraso ava mu gitereko ntabwo aba yavuye mu dusabo aba yavuye mu gitereko hino ni kuvuga nuko nta umuntu ataba ariko arerekana igicapo ingene biba bimeze ariko utwo duhora turi haruguru cyane yaho ayo maraso ava kuvuga utwo duhora dufite ikibazo nticomuza kuja mu butinya akabazo ka emena ko yavuze ngo iyo umuntu yagiye kwivuza yagize ikibazo cyo kurondoka ama bakambwira ko afite udukomere kutwo duhora tujana imbuto hanyuma bakamuvura tugakira nibaza yuko bivana n'ingene yavuwe cyangwa n'utwo dusaba aho twari turi kuko kenshi utwo dusaba utwo duhora dufise umwenge mutoya cyane iyo hagiyemo agakomere ugukira kwako hari igihe ako kenge kaziba cyangwa ntikazibe burundu cyangwa hari igihe kaziba burundu na za mbuto z'umugabo ntizishikire ugwiwe hari n'igihe kaziba buke urubuto rw'umugabo rukagenda rugashikira ugwiwe hanyuma mugabo ikibazo gica kiba mu gihe hamaze kuba ryafatana hagati y'urubuto rw'umugabo n'umugore bimwe bita fecondation murumva yuko biba byabereye mu nako gahora nako gahora bica bigora urwo rubuto kugaruka mu gitereko kugira ruzokure rutanga umwana bimwe bihacavamo zanda ziguma hirya y'igitereko bita grossesse exciterine aho rero umuntu yagize udukomeye kutwo duhora arafise amahirwe make yuko inda isama canke ni ya isamye abafisa amahigwe make yuko iyo nda ija mu gitereko
ariko abo onye ni bamwe duca ntiducwa tubashira muri bamwe badafise amahigwe menshi kutazura nk'ikibondo iyo mbanyi yagihanze igitereko yikurikira irashobora kuja mu gitereko ga muganga
bo mu isandwe nuko haja tuvuze irondoka nuko umuntu asame ndahame kava mu mwana
yego
mu kirundi hari abavuga ngo weho naka we yarabonye ni ikoroka kamenga wewe byogende ariko yego nivyo wabonye ikoroka canke yagiye hatariho aba afise ivyizigiro by'ukwedo ishobora kuja ikagumayo hari kava mu kibondo canke kaba mugabo mumenye neza yuko umuntu afise uduhora tubiri iyo yagize ikibazo kuri twose hari gihe biba bibaye burundu iyo yagize kuri kamwe amahigwe arabaho y'ukuronka biciye mu kagakoresha ku kamwe kagasigaye
muri mwatubwiye ibitari bike muganga kubituma umufasoni adashobora kuronka adashobora gusama imbanyi hama tugiye kubashinga ntahe na
umugabo nawe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri muto canke akagira ikibazo kanaka gituma umubiri we udahingura imbuto canke kugira imbuto mugabo zidasohoka ni ukuvuga ashobora kuba yaragize ikibazo nawe nyine aho zihingurirwa mu mubiri indani mugabo yaranguye amabanga yabubatse zirava aho ziri zikagenda zigasohoka hari igihe usanga afise ingorane y'imihora nayo nyine zituma zigenda cyangwa ugasanga arazifise nyinshi novuga mu bwinshi kantite zimeze neza mugabo ibyo bita karite canke sinzi uko nabivuga muramfasha nimwaronka ijambo neza mu kigundi
ngengo nizitagira ubunenge akanenge
ubunehe ego n'akanenge tufata uko nyene imbuto ugasanga naha zifise akanenge ntizigira imitwe ntizigira imirizo ziri ahantu ziranebwa ntizigenda urumva kandi kugira habirondoka nuko iyo yagize amabanga zikinjira mu gihimba cy'umukenyezi zategeza guca zibandanya zigafashwa n'uruzi rw'umukenyezi zibandanya kugira zigende zice mu gitereko zice zica muri twa duhora nababwira tugitereko n'udusabo tw'umukenyezi zije guhura na rwa rubuto rw'umukenyezi
burya ziragira umutwe zikagira n'umurizo ga muganga
cyane rwose burya zimeze sinzi ko benshi baba batahura udukoko tuba mu mazi twitwa utunyamuroba cyangwa udufi usanga ari akantu nyine niyo bariko baraziga muri bwa buryo rugagamisha baraba uko zimeze bararaba uko zifite umurizo n'umutwe cyangwa ibindi bintu nyine bituma ziba imbuto zitagira akanenge nk'uko mwabivuze
ego
hari igihe rero bishika n'izo mbuto ziba zihari canke byose bimeze neza mu mubiri ariko nawe umugabo erega hari abo bishika ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse imwe bita mu kirundi kumva wogira mbega bashya ndakivuga gute ko igoye igifaransa nacyo nyine kitugoye
oya ntacyo turaza kugerageza ngira ngo
yego bimwe by'uko umuntu yumva yoshaka akifuza hama igihimba igitsina cyo higa cyagira ingufu kugira cyinjire mu cy'umukenyezi hari igihe bishika umugabo akaba yaratakaje ubwo bugabo babyita gutakaza ubugabo ntibikunde
ganga Audace Nsabimana ni ukuri turumva ko insiguro muduhaye ziranyuza abatari bake ariko imbere ko duhana agahindukira mutekerere akajambo kanyuma abariko arumviriza muri sangano ino munsi
akajambo no batekerera ni kumenya yuko kubaka ibigo benshi baba biteze kurondoka ni byiza ariko hari gihe bishika umuntu akaba ntibice binyaruka nkuko mwabyifuza no kumenya yuko umuti uzotorwa ruko bose bagiye hamwe hanyuma bibaye ngombwa ari bipimo babatuma bakabikoresha ari imiti babandikira bakayirondera hanyuma hari n'igihe usanga ari birengeye ubuhinga bw'ini wacu bakamenya yuko bivanye n'uko bamenye imvo byavuye ko amahigwe yuko bikosorwa hama bakanezerwa no kuronka kibondo nabo nyine bishoboka
turashimiye Diane n'umutumire w'inshuti mwese mu kunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara yadufashije kugiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwiza